Prezida Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho asanzwe atunganywa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yabereye i Bujumbura ku ngoro y'uwo mugambwe. Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yagabishije abari muri uwo mugambwe bakora nabi abandi bakarira amaboko kuko bazi ko atawubakora ko mu gihugu ko bakwiye kubihagarika na cyane cyane ko benshi muri abo bamaze kumenyekana.
Uvuze ngo turime twarore uzubona umudandaza yivyifumbira akaja kwinyegeza kugira ngo ntibikunde kandi ugasanga harimo itongozi mu banyegezaga ukazubona harose abarimyi 40% ngo ifumbire yakenye inyegeje iyumvire ibitungwa biragwaye ubushikiragazi buje cy'uburemye n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibagire icyo mukora bibanze bipfe mpaka musazaza ati ubunyene gira iki nagira ndababwira ubu ibinebwe byose bishaka ntibyikangure dutegereza kugira igihugu cy'abatanu ubuki hateza ko abakozi mu Burundi ubuzi ko ari ikinebwe ntaga mu bantu mugumya banga aya muhamaza muravuga ntibonkora ko kubera jende mugumya banga amajwi atagenda ayo majwi turayahetse y'ibinebwe.
Ndayishimiye kandi yamenyesheje ko abo bose bafise uruhara mu gusubiza inyuma iterambere rusange ry'igihugu binyegeje mu ndongozi zikomakomeye vuba bazobogozwa mu mabanga yabo. Yanavuze ko n'abamutega imitego bose kugira ngo ibyo yemereye abenegihugu ntibishirwe mu bikorwa bamaze kumenyekana, bityo akizeza abenegihugu ko hari byinshi bigiye guhinduka mu Burundi.
Nuwara afisi gitoraga cha kinyegeza hari umunsi twa kinyegure ndagira ndabwira hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura wiyi wikende guhaca ya manifestation washake yo nkarimo bya demirikenze ho imana kirambwira cyari abantu bapanze umugambi mubi ni inama yabereye kwa naka okay nshanda bajamwe bose igitoro cyose twacugururi iyo samedi ahubwo nti igitoro cyabonetse.
Aha kandi yamenyesheje ko amakosa menshi ashyira mu kaga igihugu cy'u Burundi asanga kogwa n'abategetsi bari mu nzego zo hejuru mu Burundi, aho n'abanyamahanga baje mu gihugu kuhashora imitahe yabo bakwigiturire n'izo ndongozi bataranatangura n'ikibazanye bagahitamo gukuramo akarenge hakiri kare. Naho abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuganye n'ijwi ry'Amerika basanga igihe kigeze ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yihutire gushyira mu ngiro amajambo nk'ayo akunze gushikiriza bene gihugu kuko ari byo byotuma igihugu cy'u Burundi cikura mu bibazo by'ubukene kimazemo igihe kinini. Dieudonné Bashirahishize ni umurundi yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Ariko aremerera ibintu abarundi ahandi akidoga ahandi akavuga ko ari hamwe n'abarundi kandi abarundi bamuziga ko inyishu kibaza mbega aho arinda arabivuga abibarira abarundi yuko hari abagomba gukuraho bari abantu boba basumbye bari hejuru y'amategeko kumbure bamusumbye ingufu ku buryo agomba yuko abarundi barinda gushigikira icyo cyiyumvire araheze mu minsi myinshi abivuga yarigeze kuvuga yuko munsi watabantu afite bamufasha kenewe impinduka nyimbitse kuko umugambo uriho wamaze gushingira ku kudahana ushingira ku bintu bijanye no kunyuza amatungo ya leta kugira ngo umukuru w'igihugu abishike ko bizomusaba ukurinda ntibizomusaba kuja aramenyesha abagomba gukura ngo ndifuza kubakura ejo ndifuza kubakura hirya ejo arazwi n'abahubwo azoheza bamwitanga.
Kuri ibyo Evariste Ndayishimiye amenyesha ko kuri ubu hari izindi ngufu zigiye kongerezwa mu gutuma byose bihinduka ubujyajya bwarangwa mu ndongozi z'u Burundi buja habona.
Oi ubu tugira twinjira umuntu wese atuzibira dutegerezwa iko nta yandi mayeri none tugire ubwiyorobetsi bwabaye bwinshi bakiyorobeka abantu ntiryarya ubwiyorobetsi uburyarya buri muri iki gihugu nta mwana avuka atagise kibayemo.
Mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije yemeje ko hari indongozi zikora urudandazwa rwa magendu aho hari n'abafashwe banyegeza isukari imaze iminsi yarabuze mu Burundi ndetse n'igitoro kugira ngo bakidandaze amafaranga y'umurengera. Akaba yamenyesheje ko kuri ubu abo bose bagiye gufatirwa ingingo akabasaba kubireka hakiri kare. Mwomenya ko iruhande y'umukuru w'igihugu yitabiriye ayo masengesho yari yitabwe n'abandi banyacubahiro batandukanye n'indongozi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.